mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru by'uno mwanya.
Nta kosa na rimwe ijwi rya Amerika ryakoze ahubwo ijwi rya Amerika tukaba tukidogera ko itaduha ikibanza gikwiye. Uyu munsi biragaragara neza yuko hariho ubwoba bujanye n'ireferandumu.
Uyu ni Pancras Cimpaye avugira urunani Senare de ruhurikiyemo abatavuga rumwe na Leta y'u Burundi agaruka ku ngingo y'urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC yo kugara imirongo ya FM ijwi rya Amerika ryahora risamirana ko mu Burundi. Iyo nkuru Chokimene yerekeye abarimyi b'igitegwa c'umuceri muri komune ya Gihanga intara ya Bubanza turacari mu Burundi baraje ushinga n'ikibazo c'imyuzurira ni mukanyisasa. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika nta kindi ryazize mu kugarirwa imirongo yayo ya FM mu Burundi atari bihe by'amatora ico gihugu kirimwo. Ivyo bivugwa na Pancras Cimpaye yavugira urunani Senare de ruhurikiyemo abatavuga rumwe na Leta y'u Burundi mu kiganiro tugiranye mu kanya. Pancras Cimpaye yatanguye ambwira insiguro aha yugarwa y'imirongo ya FM y'amaradio y'ijwi rya Amerika na BBC mu Burundi. Reka mutega amatwi ikiganiro twagiranye.
Ingingo yo kugara ijwi rya Amerika na BBC iri mu rukurikirane rw'intumbero y'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza nko gufuta amaradiyo n'ibimenyeshamakuru byose byigenga bicemera gushyikiriza inkuru y'imvaho ku mabi ariko arakorerwa mu Burundi. Ibyo rero twabyakiriye nabi, ni nacyo gituma twasohoye itangazo ryo kwiyamiriza iyo ngingo, kuko n'ingingo yerekana neza yuko bafashe intumbero yuko uwo batavuga rumwe atagomba kuvuga, uwo batavuga rumwe ari nyagupfa. Aha rero ntawohereza ngo abidehe aho Burundi bwimirije ni hari ibyiza shingiro rishashe no ryaboneka hoho inganda zizotikira kurenga. Uyu munsi twumvise n'amakuru yuko n'umenyesha amakuru wanyu bamwatse ibikoresho.
Mukabona ko ku mpande zose haba ku rwego rw'ijwi rya Amerika canke ku ruhande rwa Leta y'u Burundi aho turavuga nk'urwego CNC rujeje kugenzura ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi ariko rubarizwa muri Leta y'u Burundi hoko gwiki?
Yaba CNC itwagwa n'umumenyesha makuru ni nacyo giteye agahinda itwagwa n'umumenyesha makuru karengara amazani. Yaba ngira ngo ari umumenyesha makuru afata ingingo asinibaza yuko yofata ingingo yo kugara iradiyo nk'ijwi rya Amerika. Ni nacyo gituma icokogwa kwari uko iyo sense yisubirako igasubira ikareka nyabona ijwi rya Amerika rigasubira gusamirana mu Burundi. Ariko kubera ko ingingo nk'izo ziva kwa Petero Nkurunziza sinzi ko ijwi rya Amerika rizoshikira Petero Nkurunziza kugira ngo rimwumvishe yuko yarenza akarimbi. Ingingo yafashe irerekanye neza ataguha igimanga yuko ubutegetsi muri Bujumbura ari ubutegetsi bw'igikenye, ari ubutegetsi bufunga demokrasi, ari ubutegetsi butumva umwidegembyo w'abamenyesha makuru. Aha nibaza yuko rero nka Leta ya Amerika, twibaza ko Leta ya Amerika ariyo yohamagara Petero Nkurunziza igasaba ko iyo radio yugururwa.
Ntaho mubona rero mwebwe ijwi rya Amerika ryoba ryarakosheje makosa yose ryagirizwa na CNC?
Nta kosa na rimwe ijwi rya Amerika ryakoze ahubwo ijwi rya Amerika tukaba tugidogera ko itaduha ikibanza gikwiye. Uyu munsi biragaragara neza yuko hariho ubwoba bujanye n'ireferandumu, ubwoba bujanye n'ibwirizwa shingiro Petero Nkurunziza adashaka kwagira n'umuntu n'umwe akakaza ngo avuge ibyo adashaka.
Pancras Cimpaye muvugira urunani Senare de ruhurikiyemo imigambwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Bujumbura, murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Turabashimiye, turabakengurukiye.
Tukiri kuri iyo ngingo mwumva imaze kubabaza benshi abahora bumviriza ijwi rya Amerika baciye kuri FM Bujumbura mu Burundi basaba Leta guhagarika iyo ngingo ku neza y'Abarundi n'igihugu. Babivugiye kuri mikro menyeshamakuru ijwi rya Amerika i Bujumbura Raymond Zimana. Reka twumve ico babigonako.
Tugiye kubaho ubuzima tutatahura kubera yuko ni radio twahora turonka kamakuru twamenye igihugu cacu aho kigeze, mugu uye bigiye kutugora ico dusaba nuko bo yireka ikidegenze nkandi ma radio yose kuko ari radio ifasha abanyagihugu benshi twaronka kamakuru menshi ntibigiye gutworohera na gato kukumengana ibintu bice bijamwe igifungu ke nibareke tumenye aho tugeze nibatureke tumenye iterambere ryacu nibatureke nivyo dusavye bwoba kuko cumengana ibindi bintu bije gukuvuga nyene ayo matora nukundi kuri banse ko kumenyekana nukundi kuri banse ko natwe tumenya banse ko tumenya aho ivyacu bigeze nibatureke batuvugire nkuko byahora kare nta kibi na kimwe byo yegira
nukuri iyo ngingo nayakiriye n'umubabaro mwinshi kubera ijwi rya Amerika ryari dufasha nka twebwe bene gihugu batoyi kumvira ibyagwa mu gihugu cyose ngiye ngo ari amaradiyo menshi azosamirana nuko atahora dushikiraho dushaka ako voix d'Amérique no kuri yahora dishikira tugabine gubatoyi tuba mu micungaro mitoyi tumva twara tuyumviriza gose ariko ubu tugiye kuba nk'abantu batumva ikiyago mu Burundi mu gihugu cyacu nka jewe nk'umwe n'igihugu mutoyi nubona ko afashe iyo ngingo bo kwisubira ko no kuri mu kiringo cy'ukwimeza ibiriza nk'ishingiro bo duho mwanya no kuri iyo radio hari dufasha gose kwa twumve ibiyagwa hijya no hino rero cyo dusaba twebwe abene batoyi ko bo yugurura
ku munyagihugu ndabaye cyane gose kuko iradio y'Amerika America yadufasha cyane kuko twahumvira ibiganiro byinshi n'amakuru menshi atahuyegamiye ni kuvuga ku bwanje fise umubabaro utagira ukungana icyo saba no saba yuko leta yoraba ingene subira mu ngingo kugira dushobore gusubira gukurikirira igihe rya Amerika kuvuga ubu unye sinzosubira kumviriza amakuru atosoye cyane numve byumviro biva mu banyagihugu
je na byakiriye nabi gose kuko bisubiza inyuma demokrasi bisubiza inyuma ubwisanzure bw'abanyagihugu bisubiza inyuma ukumviriza inkuru zitomoye z'abanyagihugu bisubiza inyuma iterambere ry'abanyagihugu eka ni byinshi bisubiza inyuma igituma je mbona ko atari ingingo ziza ku gihugu ari ingingo igiye kuducanishamo n'andi makungu nacyo gituma mbona ko leta niburi iyo hagarika iyo ngingo kugira ngo igumane imigenderanire n'igihugu na kare mu kindi bavuga ngo nyamwigenda ko ntari imiri impeshi
ubuye bahanye umunyagihugu cyane cyane gusumba iradiyo agahombo ni ke cyane nuko leta mu gufata ingingo yoza irabineza y'umunyagihugu mutoyi kugira ngo imitima yabitekane hariho amaradiyo yugawe hongeye ko yandi maradiyo yo hanze yahora dufasha turababaye cyane rwose kuko ubu nta kintu na kimwe tuzomeka ko kiraba mu gihugu nicyo gituma dusaba ko leta yo kwisubira ko igakura iyo ngingo tukabanda yatwumviriza ayo maradiyo kuko yadufasha cyane kuduhumuriza imitima cyane cyane ibikorera mu gihugu bigatuma rero uno munsi abanyagihugu bacagira ubwoba bakabona yuko ari ibintu byinyegeje inyuma y'ibyo bintu byo kugaya maradiyo bigatuma imitima ihagarara batamenya ikibo kiraba hirya no hino
yari radiyo ifasha kumviriza amakuru atandukanye n'ayandi nari nsanzwe ndiko ndumviriza igihugu cyacu cy'ubundi kivuga ko ari igihugu kiri muri demokarasi hama nayo demokarasi ni kuvuga yuko abantu wumviriza ivyiyumviro bitandukanye naje nkaba nari umuntu akunda kumviriza ivyumviro vyunganiza hariye mu bantu bakuru n'ukuri bagize agahombukaniya cyane birambabaje gose nimba byashoboka bo biraba bakadufasha kuko yari iradiyo ivugira ko bose yumviriza bose kugira tugume twumviriza amakuru atandukanye niyo radiyo dufise yonyene ngaha mu gihugu iduha ibintu bitandukanye
nkuko rero aba bari abanyagihugu mu gisagara cya Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi bariko baragira ico bavuga ku ngingo ya CNC yo kugara imirongo y'ijwi rya Amerika isamira nako kuri FM mu gihugu cy'u Burundi iyo ngingo atagihindutse izogumaho gushika amezi atandatu aheze ariko rero ubuyobozi bw'ijwi rya Amerika buraremesha abakunzi bayo mu Burundi ko nubwo FM zacu zugawe kuva kuri no wa mbere bugiye gukubita inzu ibipfunsi gutyo igihengeri cha FM kikuzuzwa n'ubuhinga bwa none haba kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com canke kuri Facebook yacu hariyo VOA radio yacu eka kandi n'ibiganiro bitandukanye murazoza muravyumva muciye ku mirongo migufi ya shortwaves muza kumva mukanya aho ngene mushaka kuyumva ko
banywanye bakunzirijwe rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mugiye mirongo ya FM yafite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwaves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640 9,470 1,070 13,630 nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Hejuru ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda duce tubandaniriza mu ntara ya Bubanza neza na neza muri commune ya Gihanga mu Burundi aha bari ni bigitegwa cy'umuceri baraje ishinga n'ikibazo cy'imyuzurira y'imvura iriko iratuma bahomba muti kubera iki muravyumva mu nkuru twateguriwe n'umenyesha makuru wacu Bubanza Diane Ndonse.
Ubu mu mwanya girirwe duca turaba tube hafi twanure naho haba hacisa hadika twanura bivana n'ibiti twe by'imvura ingene bije
aba nabakora akazi ko kwanikira imiceri bidoga ku imvura igirigwe utaruma dusanze mu gisagara cya commune Gihanga ukugwa kwa cyane ku imvura gutuma imbura ry'umuceri ribangamigwa ku ruhande rumwe ni mu gihe wamaze kugenywa ugakenera kwanikigwa mu mabarabara aho basanzwe basasa amahema nka hose huzuye amazi yateze ahandi naho huzuye ibishanga aba ni bamwe mu barimyi b'umuceri batubwira ko bagira uruhombo runini
nitugire izuba nitugire aho twanikira nituronka nico twikora ko je narahombye nk'itoni zinga toni zibiri
ubu wahombye nk'itoni zibiri waziga zinga
naziga itoni zitanu
ushobora kugenya umuceri ukamara nk'imisi itatu utanse aho wanikira ugasanga wameze kubera ikirere kimeze nabi
ku rundi ruhande uruhombo rw'iki gitegwa cy'umuceri rushobora guhera mu murima ukiri kurasarugwa
kubera wari weze tukabura imyene tugenya kubera amazi yabaye menshi
yari amazi y'umugenya neza
urawaka byose bica bitwagwa hari nabo badasubiza n'ikintu nacyo bagura gukora ikintu na kimwe baca bataha guto ugatwagwa n'amazi pe bikabirahira
kandi weze
yego weze bikanka ugasanga ugenya gace gato kandi kose katwawe pipi byose
no mu gihe barose bo bashikana muhira bavuga ko bawurihira amafaranga menshi yo kwanikira abakozi banikira bahembwa amafaranga amajana ane ku mufuko ujamwo ibiri jana abarimyi bavuga ko uruhombo ruhagaze ko bashobora kwanikira bongera banura inshuro nka zine ku munsi
kuko uca wanika inshuro nyinshi uzogera kuma utanze amahera atari makeye ko ku mufuko dutanga amajana ane mu gihe ciza cy'izuba twanikira inshuro zibiri ugaca wuma mu gihe nk'iki ikintu cy'ibitutwa cy'imvura uranika na gatanu utaruma
abarimyi bavuga ko uruhombo ruhagaze ko ku munsi bashobora kwanikira bongera banura inshuro nka zitatu ku munsi
umeze cyane
iki gikorwa cyo kuguma banura banikira na banyene kugikora bavuga ko bahakwa kwasiga amagara yabo kuruta kungukira
uvuga ko turabahombesha uradakura gukunda kwanura nawe tuba gasukoje ngaho hejuru mu kwanura cyo tutiki tukasanga ndugumba ya turende turaterwa ingufu ukoresheje gatatu utuzikoresha umunsi umwe kugira ntibisubire kugira ngo binyagire kandi umuceri unyagiwe ucucika nicyo gituma suca twitanga bakasavuga ngo baduha amafaranga menshi kandi natwe ari nguvu nyinshi twakoresheje
n'umufuko baguha imbere kane ku munsi si sawa
natwe ubwo ntituba tubishaka yuko twica dukora ibintu byo mu ruho myinshi bituremereye
hari igihe baba baduhaye ya mafaranga si byo bamaze kuyaduha ugaca usanga kubera ukoresha ingufu nyinshi ukacugwara ugaca usanga uyaguze bya binini kubera ingufu nyinshi wakoresheje n'ubuhababa nicyo gituma rero tuvuga ngo baba baduhaye amahera menshi
muri rusangi abarimyi b'umuceri bakunze kwiyunga mu mashyirahamwe aho umuntu ashobora kwibaza igituma batoke mu izo ngorane zo kwanikira uyu avuga ko bakeneye gushigikirwa kugira ngo bubake aho bashobora kwama banikira
turasaba dufasha twabikora turashobora kuba turi ngaho turi benshi ubwo umwe wese ugasanga amukubwira aje ngaho ku mashini duhera yaguranye mu mashyirahamwe avuga ati reka nkore kugira iki ndabo kumwenda twishyura rero uvuze ko wahava wimbira kuca mugije hamwe ngo mwubake bitwara uburyo bwinshi cyane rwose ni nacyo gituma rero hamwe bishyitse tukaba twaroze ishyirahamwe tujya hamwe tugafatira hamwe amahera ko ingurane y'abantu bari hamwe kintu twogikora
ikiyaya cimbo niko karere ka mbere mu gihugu kimbukamo umuceri mwinshi mu gihe umwimbu utagenze neza abahombera baba benshi ivyo bikava kandi ku mvo zitandukanye harimo n'ikena gifumbire hamwe no kutaduza ibiciro nkuko abarimyi babivuga inkuru tuzogarukako igihanga mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse harakoze inkuru yiwe mushaka gusubira kwumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com bakunzi b'ijwi rya Amerika mubandanya mugira ico muvuga ku ngingo ya CNC yo guhagarika FM y'i radio yanyu ijwi rya Amerika murakoze cyane gose mukurindira rero ko iyo ngingo ihagarikwa mushora kwandanya mutwumviriza ku mirongo migufi ya shortwaves ikurikira
Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo mwo twumvira ku mirongo migufi ibihumbi 375 9685 9815 11995 Guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo ibihumbi 13 630 ibihumbi 14 460 ibihumbi 15 675 n'ibihumbi 17 530 naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640 ibihumbi 9 470 igihumbi 170 n'ibihumbi 13 630 Nijwi ya Amerika ku mirongo migufi yitwa shortwaves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
Tuce tugaruka rero mu gice cha kabiri cy'amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya kuri iyo ngingo y'urwego CNC rujeje kugenzura ingene ibimenyesha makuru bikorwa mu gihugu cyo bikora mu gihugu cyo Burundi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yegereye Athanase Karayenga umenyesha makuru ya nonosoye mu gwo kumenyesha makuru hamwe na Richard Ciramunda umuyobozi wa radio Bujumbura International abaragaruka ku kibazo cyo kungene ingingo bagaruka ku vyerekeye ingingo ngenderwa ko muvye mu kumenyesha amakuru reka tangure twumviriza cira munda avuga ingaru avuga ingorane zimwe zimwe bahura nawe
ibibazo dukunda kuronka cyane cyane ni ivyerekeye cyane cyane inyifato tugira hamwe n'abatumire bacu kuko kenshi na kenshi abatumire bacu babe abanyepolitike cyangwa abantu tusatswe twita bo muri societe civile batige batakurikirana bya politike no kuba muri societe civile kenshi umuntu aravye ibi bihe turimo kuva mu biro 2015 hariho abantu benshi bazana na baba bashaka kuvugana agashapu kenshi nkumbure bagashaka no kuvuga nabi bikatugora cyane kugira tubasubize ku murongo kugira bashobore kuvuga ibintu uko biri batarese ku kurenza amajambo no guta ubuntu icyo nicyo kibazo cya mbere twa tufise hamwe n'abatumire bacu hama naho nyine urabona ni nk'uko bimeze mu gihugu ubu n'abategetsi rimwe na rimwe bajejwe ibyerekeye ibimenyesha makuru baragerageza kutwigeza ko bakugara amasite dukorera ko bakatubuza ibintu bitari bike cyane cyane bakanacuragiza abanywanyi bagerageza gukurikirana amakuru kuri internet nivyo bibiri cyane cyane bitugora
Athanase Karayenga umumenyesha makuru y'ikobongo yatanguye umwuga kuva kera cyane rwose mu duciye ku mayange namwe ingorane mukunda kubona ni nk'izihe cyane cyane iyo hageze mu bihe bihambaye haba amatora haba mu kajagari ka politiki cyangwa ibindi bintu
cyane bishika kuko gushikiza amakuru ni hakurya kwiza iri mu busho bw'izindi nka zakwitana abahembe zirasunikana ibisanzwe si abamenyesha amakuru si abantu atacho bapfana n'abanyagihugu abanyagihugu bari ko barasunikana nawe uza muri uwo musunikana mugabo igihambaye nuko uko ndabyibaza hariho amategeko umuntu naho utuma umumenyesha amakuru naho uburi umuntu asanzwe utorenga wabyo kuvuga ukuri je mbona ko ari bihambaye rwose kuko naho uba washavuye naho uba uri muri uwo musunikano naho uba uri ufite aho wegamiye aho uhengamiye uwo uhengamira cyangwa uwo shavurira mugabo uvuga uti hari hakaririmbi ntarenga simbeshe abantu simbeshe abantu kandi sinde batuke kuko umuntu uko ari kose abafite ibanga ryiwe afite iteka ryiwe ariko kubeshera umuntu birateye agahinda kuko nibyo tugeze n'ubu kakageso k'ubuntu byonyine katubuza kubesha amenya nk'uko ntiworinda kukarodera mu bamenyesha amakuru uwo karodera mu buntu
ubuntu naco ni kimwe mu bintu nyene ryo shiramwe ry'abamenyesha makuru risaba ko umumenyesha makuru wese yogendera ariko nagomba na Richard twako tuvuga ku kibazo cyo gutohoza kuri no gutanga inkuru y'imvaho hari ibiro bishika mugatanga makuru y'ukuri agafatwa nabi n'umurwikana akashanke ubundi murwikubera iyo nkuru yo bita banezereje cyane hari gihe musanga mwihenze mutatoje neza amakuru muri byo muri ayo makuru yose mutangaza mu radio Bujumbura International
ama rero kuri ivyo bintu byo kumenyesha ko gutanga amakuru kenshi ugasanga mu nyuma bigarutse ku waritanze n'ibintu bishika cyane kuko abarundi ntibakunda ukuri cyane cyane abanyepolitike bacu ntibakunda yuko umuntu abuvugira ibintu byabo kandi akabivuga mu kuri akanabishikiriza imbere ya mu maradiyo cyangwa mu binyamakuru kuri interineti kenshi baranahindukira bakanatwitwarira turafise imanza zitari zike bakatwitwarira mu masentare tukavyitaba tukabisigura tukerekana ingene bimeze nta na rimwe birashika yuko badutsinda mugabo agashavu karahaguma yuko umuntu aba yabasesye agatabi ivyo ni ibintu bishika n'isi mu Burundi gusa bishika ku isi yose abanyepolitike ntibakunda kumuntu abasesera agatabi si n'abanyepolitike gusa kuko amakuru se ya politike gusa hariho n'abantu twovuga nk'abagwizatunga bataba bashaka kuriha amakori hariho abanyuruza amahera ya leta batari abanyepolitike ivyo byose birashavutse abantu mugabo nta kundi umwuga ubwirizwa kumera gutyo ukuri kubwirizwa kumenyekana mugabo haragira n'ukuri n'ivyo aho dusanga naho nyene twihenze muri icyo gihe turaha ikintu bita mu gifaransa droit de réponse uwo twari twavuze tukayitanga kandi tugasaba n'imbabazi mu gihe twihenze
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gusaba imbabazi kiri muri za ngingo zitanu gusaba imbabazi igihe cyose yabaye nk'amakuru yatangajwe akabona kamwe amalenge cyangwa amahinyu reka imbere yuko tuvuga ku kindi kibazo gihambaye cyo kwigenga tuhe ijambo umuntu wanyu radio Ijwi rya Amerika yumviriza radio Ijwi rya Amerika tubwire ukuntu zifashe muri iki gihe tutari ku mirongo ya FM Emil Pascal Ndobimana niyo neza
ego turabahaye nyiriwe kandi tunashima ko mwana dutelefonye ngo tugire ico twoyaga muri kano kanya
ibintu bifashe gute muri ko muratwumva kuri FM abakunzi b'iradio Ijwi rya Amerika bifashe gute muri iki gihe
bon c'est vrai je veux no babwira nk'umwe mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike nk'umwe mwaza mudaha ijambo kuva muri 2015 twaragize icyo umuntu aterera rero je veux ngo mvuge no ku izina rya ministère africain de compassion c'est vrai kumva k'umuntu ko atabumva ino radio n'ibintu vraiment sinovuga ngo biratunegereje turahomba byinshi cyane by'ukuri hariho benshi twaganira banabumviriza hari inkuru zatangwa ukumva yuko kabisa biradio usanga umuntu akunda rero ntabonezerwa ibi byabaye ariko mugabo murantunga ingingo zafashwe ejo mwari mwana tumiye uyu muyobozi wa CNC yaranavuze ingene byagenze kandi aranasigura twebwe tukavuga tukumbure bijya byabaye hakaba kwihenda ko yavuze ko mwoja hamwe mukandika ikete abantu bakamenya icyabaye turifuza yuko ahantu haba hari ikosa ukwihenda kuko turi abantu twama turi abantu ntawuvuga ngo ni umutagatifu akora byose neza hakaba imbabazi bakavuga bati ngaha twihenze hakaba no gukosorana ariko mugabo nubwo byanabaye bakavuga ko habaye inkuru kumborezi na zitanatohoje ugasanga habaye no kwihuta mugabo twebwe twaratanze hari icyo twoshima twavuga tuti umunyamakuru habaye kwihenda ntabwo aba ari bose notama ntacyo ndazikoye mwanampanura iyo mwanadutumiye twebwe twavuze tuti yaro nk'abanyamakuru murantunga
abanyamakuru
nshimye ntiwoshimira umuntu atacumva urashimira umuntu azumva kandi ndazituka atari byiza nkawe uriko urambaza twebwe twaranabigushimiye kuri mikrofone z'iwanyu hariho mwebwe ntimwemera ikintu cyoca ku radio cyo gutuka igihugu cyo gutuka nza ivyo nibintu zinamwe mvuga hariho n'umunyamakuru ari muri Kenya uyu Eloge n'umuntu by'ukuri mu buratanga mu zobaze abarundi ino aratanga inkuru iri ekiribwe
ego meka deka komazi n'abamenyesha makuru eka tubanze tubireke gatoyi tuvuge cyane cyane tugaruke ku cyakibazo cyo kwigenga kwigenga mu kutangaza makuru mushya ntahe atanaze kayinga ubwigenge kumumenyesha makuru n'ikintu gihambaye cyane rwose ibyo navyo birakunda gushika ugasanga kubera ibihe igihugu kiba kirimo usanga ari ikintu kishobora kuba kigurana cyane rwose murashaka kutubwira niba mu mwuga wanyu imyaka mwamaze gutangaza makuru mwigeze mugira ikibazo cy'ubwigenge hamwe mwumva ko inkuru mutangaza atamuntu aguha amabwire canke amabwiriza
reka mu by'ukuri ubwo bwigenge tuvuga bwamenyesha amakuru bw'ugushikiriza amakuru buri n'isoko buri n'iyo buva buri n'iyo bwavuye buva mu masezerano mpuzamakungu déclaration universelle des droits de l'homme hanyuma kandi ubwigenge bw'abamenyesha amakuru kugira ngo bashikirize amakuru bufatanye n'ubundi bwigenge bw'abanyagihugu kugira bumvirize amakuru bishakiye bw'abanyagihugu kugira ngo bashikirize ijambo bashatse
kwigenga mu mwuga wo kumenyesha amakuru mushantahe Richard uragira icyo kivuze ko inyuma yaho duhahere ijambo umuntu wanyu dufite hano Peter mwiriwe neza
mwiriwe
muri he Gatina
igitega
igitega izina y'ikirundi ninde
mubisha
duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
cy'imvuyo ngoma gutera nuko none kudeje cyara wacu kandi uko uragira mu gihugu ama dio de disna kada na yishya ma dio de disna kada drama ku nituze ere muje yabatikira akora cyane muri iyi nzima cyo cyumba yuko sanga drama ku yoba bitikira mu Burundi ko ama tugasaba kubasaba yuko ubuyobozi bw'ijyane bitagombaga gushyira ko byose bakumvikana cyane n'imbari drama kitchen bakabeshije byo wabara babeshye yawe ndiye kwiye gutuma tuyumva kuri kwanyu kugeraje twumbiriza ko nyine nyine
murakoze Peter mushya ntahe Richard ariko twari kutuvuga amakenga Peter ashikirije amakenga ariko ashikirizwa n'abatari bake n'umutumire dufite ngaha nawe nyene yashikirije nashaka ariko muwandanye muvuge ku kibazo cyo kwigenga mu mwuga ukumenyesha makuru hamenyesha makuru mufise iwanyu mu radio wanyu icyo kibazo hari icyo mufise na gatoya
oya icyo kibazo nta ngorane dufite mugabo icyo nashaka kuvuga ku byerekeye abamenyesha makuru mu cyane cyane mu maradiyo nuko hariho ikibazo cya finance iyo finance mazayo maradiyo n'ibinyamakuru hariya mu Burundi apfa hanze ahabwa n'abandi bantu biragoye cyane kutawumviriza intumbero abo babaha amahera abo babasema bababwira mukurikiza icyo gituma kenshi na kenshi bishavuza rwose leta y'u Burundi kukivuga iti aba bantu babamenyesha makuru ko baronka amahera abatunze apfa hanze nk'ure bakorera abanyamahanga mukaba muzi neza yuko hagati y'abanyamahanga na leta y'u Burundi na cyane cyane abazungu nga muri za Union Europeenne bitameze neza cyane bagacare bafata ibihano bafatira ibihano abo bamenyesha makuru nibaza ko ingorane nini ku bwigenge bw'abamenyesha makuru ihagaze kuri finansima
akano ngahaduce dusozerera tuba turabangiriye na ku ibiganiro byo mu kirundi n'ikinyarwanda twari tubafitiye kuko samuya n'iminota 30 tubafitiye ayandi makuru azobagezweho ntuti bakunze mwari ko muratwumviriza mwakoze yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi na Lidiane Nahazwe nari magarikiye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya tuyifurize kubandanya muranigwa mu banyu no mu byanyu mugire indwi nziza.